Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi aho muri hose. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa kumi Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuri uno munsi wa gatatu tugiye kuganira ku ndwara ya kanser. Kanser ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita ama laboratoire mu Gifaransa. Ibyo bikaba ari byo rero byatumye umuganga Jean-Marie Harimenshi asanzwe apima iyo ndwara aho aba kandi akorera mu gihugu cy'u Faransa. Dr. Harimenshi yuguruye inyubakwa yo gupima kanseri i Bujumbura mu Burundi bise Buja Path. Nibyo tugiye kuganira ko uko iyo nyubakwa ikora n'abashobora kuyitura. Ikaze mwese rero twumve byinshi ku kuntu bapima indwara ya kanseri.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi. Umunsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku ndwara ya kanseri n'ingene ipimwa. Indwara ya kanseri ni indwara ikomeye cyane kandi igoye kuvura mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo kijanye n'ibibanza byo kuyipima aho bita ama laboratoire mu Gifaransa. Ibyo bikaba ari byo byatumye rero muganga Jean-Marie Harimenshi, umuganga w'umurundi asanzwe aba mu gihugu cy'u Faransa kandi akorerayo ibijanye no gupima iyo ndwara, yuguruza inyubakwa yo gupima kanseri i Bujumbura mu Burundi. Iyo nyubakwa yiswe Buja Path. Mu kiganiro muri isanga rero cy'uyu munsi twamutumiye muganga Harimenshi atubwire uko iyo nyubakwa ikenewe cyane mu gihugu, ikora n'abashobora kuyitura. Turaganira kandi n'ubijanye n'uburyo iyo ndwara ya kanseri iteye, cyane cyane kanseri y'amabere na kanseri mu gitereko, ingene ishobora kuvugwa n'ibindi byinshi. Turaza kuganira kandi na Dr. Mikaza Shami, akaba ariwe umuganga ajejwe gukurikirana ibikorwa vya misi yose vy'iyo nyubakwa ya Buja Path. Tutarandiriye rero, reka twakire abatumire bacu. Muganga Jean-Marie Harimenshi, turakwakire mu kiganiro muri isanga. Kaze neza.
Murakoze cyane Oriane kutumira.
Urakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika. Reka twakire kandi n'uwo musanzwe mukorana muri iki gikorwa cyo gupima kanseri, ni Dr. Mikaza Shami. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Madame Oriane.
Merci. Murantunga, sinzi niba navuze izina ryanyu neza, izina ridasanzwe si ni izina ry'ikirundi Dr. Mikaza. Hello, muratwumva Dr.
Amahoro menshi. Ego,
narivuze neza izina ryanyu.
Ego.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Reka mpereye kuri Dr. Harimenshi mu gihugu cy'u Faransa yanatanguje Buja Path. Muganga, inyubakwa yo gupima turaza kuyiganira ko ibitari bike, ariko uwo banza ukatubwira uburiwe igihugu. Turumva ko uri mu gihugu cy'u Faransa, ni nayo ukorerayo. Umaze igihe kingana gute mu gihugu cy'u Faransa muri make ko batakuzi?
Ndi
ngiye kuje ku Faransa nta kawiri bibiri n'icyenda ngiye kugira kuvuga cyera mu makafe ya kuje ku Faransa kuzerike ngaba natize kushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho naheza cumi na kane na gatanu hanyuma duheza mu gihugu cy'Uburundi hari ibihe bitoroshe muri politiki bituma baza guteje na gatoya ariko rero icyizere cy'uko kugira ikigo cyo gupima kanseri nari nsanzwe ndagifite ariko nakuri rero nasabye yuko nahegeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane na gatanu nari gupima kanseri hanyuma ntegereje nk'akazi mu Bufaransa ndakora ndakora ibyo gupima kanseri ikanseri dukora kubaganga bakiri bake aho dukorera mu kigo kubaganga batarenga cumi n'indwi hanyuma yaratuguriye nafite umugambi yuko ibyo dukora ngaha mu Bufaransa dushobora kubikora no mu Burundi kuko igihe nari Bujumbura narabona yuko
murakoze cyane naba numvise neza mwavuze muti mwari ko mukorana na n'ishyirahamwe Medecins Sans Frontières mu gihe mwiyumvira iki cyumviro cyo kuzana ibyo biro mu Burundi
kwira mu gihugu cyagira gukorerayo mugabo ndahita mashuri igihe ya politiki itari gufata neza mu Burundi itari gutuma umuntu ashaka kwenyine baza gutenyenya mugabo ukiyumvira cyo gukora mu Burundi ndakigumana.
Ego murakoze cyane telefone isa n'itumvikana neza kumbure akarere ntikameze neza ariko je nizere ko biza gukunda ariko niba uri kuri au parleur byiza nuko uyikura ko kugira ngo amajwi asohoke neza. Bakoze cyane hama kubijanye na kansere nyezi na kansere ariko turavuga igihe mwatangura kino gikorwa imbere yo kunatangura mwugurura inyubakwa yo gupima mwasanze akarere kameze gute mu gihugu cy'Uburundi kubijanye no kwiga kanseri ingene yifashe mu gihugu mwasanze imeze gute icyo gihe mutangura?
Murakoze cyane. Indwara ya kanseri mu Burundi twebwe tuciga muri mu kigo cy'ubuvuzi mu Kamenge ni indwara tutashimikiye ko cyane, ni indwara tutabona cyane, yari indwara itavugwa cyane kuko icyo gihe havugwa indwara zisanzwe icyo bita maladie infectieuse mu Gifaransa nizo twabona kenshi, indwara za kanseri nizo twabona mugabo nta tutazibona. Izo ndwara zaravugwa kenshi, Abarundi bibaza ngo ni indwara zo mu mahanga mugabo uko byagenda biraboneka nuko indwara za kanseri abatari bake zarabahitana.
Ego abantu kumbure kenshi ntibanaronka naho baje kuyipimisha kugira ngo banamenye yuko ari na kanseri.
Ego cyane gusa ibyo byaratuma abantu batamenya ko bayirwaye mugabo imbere ko twugurura ikigo abantu batari bake baje kwipimisha mu Rwanda ugasanga ibipimo byabo babirungika i Nairobi, babirungika mu Buhindi, babirungika mu bindi bihugu muri Tanzania kuko hari ikibazo gikomeye mu Burundi i Bujumbura iwacu mu gupima iyo ndwara.
Ego hama murashishikara muratangura icyo kigo Bujapath cyoba none gikora gute? Bujapath ikora gute? Cyoba cabaye igikorwa cyoroshye kugira ngo umuntu agitangure?
Oye igikorwa cyoroshye cyari cyoroshye na gatoya mugabo buye y'umuntu afite ishyaka afite umugambi azoshyika ko arawihebera kugira icyo kigo gitangure ntibyari byoroshye nk'uko nababwiye nari mu gihugu cy'Ubufaransa narabona aho dusanzwe dukorera uko bigenda hanyuma mu kugira umugambi nararondeye ibikoresho bitari bike binyuranye mu gihugu cy'Ubufaransa ibyo bikoresho maze kubyegeranya ndabipakira indege birashyika i Bujumbura. Maze gushyika i Bujumbura ikibazo cya mbere nari mfite abo dukorana abo twita mu gifaransa abatekinisiye mugabo imbere yuko ibyo ndabishikana ibikoresho nari namaze kubaronderera ivyigwa mu gihugu cy'u Rwanda baragenda bariga bamaze kugaruka ibikoresho nabishikanye bamaze kugaruka tuca turatangwa gukorana twatanguye gukora neza neza itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani mu 2019
ego no kuvuga baraje abo baganga bari bafise ubwo buhinga bwo bumenyi baratangura gukoresha ibyo byuma wari wangetse mu gihugu cy'u Burundi nk'umwe mu umwe mu bantu buguruje irivuriro inyubakwa inyuma nivyo ivyo byuma nivyo babizimvye murafise amashirahamwe yoba yarabafashije yoba ari karabafata mu mugongo ivyuma nk'ivyo gupima kanseri turumva ko byo babizimvye cyane
ego ivyuma birazimvye ariko nkuko nababwiye umugambi y'umuntu afise umugambi arawihebera naragerageje uko bishoboka nicyo gihe ndi mu Faransa nakora akazi umuntu novuga yuko afite umushahara umeze neza bituma ari cyo ukeneye ukironga hanyuma urashobora gusaba ideni ugasaba ideni mu mabanki yo yino inyungu iri hasi cyane rwose biroroshye kugura ibyuma nk'ibyo hanyuma nkuko nari nsanzwe gukora muri laboratwari zino hari icyuma nashoboye kugura narashobora kubisaba umugenzi afise laboratwari ino nkabitwara mu Burundi
birumvikana kuba umuntu ari mu mahanga iyo cya byoroha cyane rwose murakoze cyane ego reka duhindukire tukubitira Bujumbura tuganire gato na Dr. Hashami ajejwe gukurikirana ibikorwa bya misi yose muri icyo kigo muganga mukora gute none ku munsi mwihweje ingene mukora mwakira abantu amashyirahamwe amavuriro ibitigiri bingana gute by'abantu babitura
murakoze cyane icyo kibazo hama ngahantu muri Bujapat uko dukora twakira ibipimo biva mu gihugu cyose biva n'inyuma y'igihugu cyacu hama twakira ibipimo biva mu mahopitali ta prive cyangwa n'amahopitali publike amahopitali yegukiye leta n'ategukiye leta muri ibyo bipimo twakira turabyakira ntibitabwe kuba byose rero niyo demedika agiye bivuga abantu batabizi ariko uko umwanya wagiye bafata bagiye babimenya batangiye kuba babizana ari benshi na ruguru batangiye kuba babimenya batuzanye ama ishoti twita ama ishoti yo hama ibitigiri nabyo twagiye twakira bitandukanye ubu twakira yuko umuntu mu gipimo twita mu kivuga mu kirundi iragoye ariko nkama egisama isitorojike twagiye twakira mu mwaka wa 2019 twarakira ama egisama angana na 351 mu mwaka wa 2021 ayo ma egisama isitorojike twashoboye kwakira ayangana mvuze 2019 nsubiye inyuma nakuvuga ko ari igice cy'ingoramino ku kwezi k'umunani gushika arasa uyu mwaka ama egisama isitorojike twashoboye kwakira ayangana na 698
ni ukuvuga ibihumbi amajana indwi
abaje kwipime amajana indwi na 97
ibihumbi amajana indwi sinari ko ndategera neza
amajana indwi na 97 2021 hakoresheje igihumbi ni 315 ka deshanje zabonetse muri kigo Bujapatre hari ayandi ma egisama babarizi twafite logike mu mwaka wa 2019 hashoboye kwakirwa icyo gice cy'umwaka wa 2019 hashoboye kwakira ayangana na 20,000 mu mwaka w'ibihumbi 2020 hashoboye kwakira ayangana na 45,000 mu mwaka w'ibihumbi 2021 hashoboye kwakirwa ayangana n'ijana na 20,000 hari n'ibindi bipimo bipima ipima uburwayi bwa kanseri y'ibyiringiro by'igitereko yitwa cervicalite ya filime mu mwaka w'ibihumbi 2019 hashoboye gukorwa icyo gice cy'umwaka hashoboye gukorwa amaka angana na 150 mu mwaka wa 2020 hashoboye gukorwa ayangana na 506 mu mwaka wa 2021 hashoboye gukorwa ayangana na 300
Murakoze cyane rwose, turumva ko ngenda haba ibitigiri byagiye biriyongera, turaza kugaruka turabe niba iyo ndwara ya kanseri yarigiye iriyongera mu gihugu canke abagiye baramenya ikigo canyu bagiye bariyongera, navyo nyine turaza kubiraba mu kanya. Ariko reka dufata akanya gato mbere ko tubandanya twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika, baratwumva bari ku mbuga ngurukano bumenyi, barakurikirana, barafise ibibazo n'ivyumviro. Nibutse n'abandi batwumva batazi uburyo bashobora gutanga nimero zabo kugira ngo nabo nyine tubahamagare baterere babaze ibibazo n'ivyumviro. Site yacu ya internet kuri Facebook, nako Facebook yacu ni VOA Radio yacu, VOA Radio yacu, urashobora kuhasanga amakuru n'ibindi byinshi, hama mushobora gutanga na nimero zanyu mu kiganiro muri isanga. Reka nakire uwitwa Elias Ndikumana. Elias, uraho neza?
Uraho,
urakomeye? Ndikumwe. Ego, Elias Ndikumwe nayo uri uherereye he?
Ndi mu Burundi mu ntara Kayanza mu komine Kabarore.
Ni vyiza cyane, vyiza cyane kudukurikirana ngaho mu ntara ya Kayanza. Ikibazo cyangwa icyumviro kuri Dr. Habarishami cyangwa Dr. Harimenshi?
Bo nakombe mbatse bose ndagitangira kuri bose. None ko mwavuze ko iyo ngwara ya kanseri mu Burundi atabushobozi bukwiye, bararonka ko kwipima, ntanibibanza bikwiye byo kwipimiramwo bafise, bateganya iki kuba bofasha kugira ngo mu Burundi bashobore kuba boronka ubushobozi bwo kuyipima biboroheye cyane kugira ngo amagara y'abantu abandanye kwica gukurikiranwa neza. Ndibaza ko ikindi nacyo, none mu Burundi bashobora kuduha ibitigiri by'abantu bashobora gufatwa na kanseri ku mwaka mu gihugu cy'u Burundi.
Elias, ni ukuvuga ko impamvu twanahamagaje n'ikino kiganiro ni ukubera hariho inyubakwa ikigo kipima kanseri kanseri mu gihugu cy'u Burundi kiri Bujumbura, ahubwo kumbure tubaze Dr. Harimenshi yagitanguje icyo kigo cyo gupima, niba bazotegekanya kubashikira nk'ungaho mu Kayanza n'ahandi mu gihugu hagati. Muganga Harimenshi, icyo kibazo cyumva gute?
Mbehoho burya iravugika kira Burundu,
navyo nyine turabimubaza muganga. Muganga, mu gihugu hagati murategekanya gushikayo ku bijyanye n'ibitigiri Dr. Shami yabiduhaye uko byagiye biraduga, ariko reka Dr. twumve niba ikigo nk'iki kiri nkenegwa cyane kigiye gushika kumbure no mu ntara zo mu gihugu hagati.
Urakoze cyane Oriane. Twebwe mu gihugu hagati nta ngorane zidutera, ikibazo kiri uko ibyo gupima kanseri mu Burundi wacu biteguwe. Uko biteguwe ni uko kenshi dukorana n'ibitaro, dupima abagwayi baba bazwe mu bitaro canke abagwayi baba bapimwe n'abandi baganga. Kugira dushike mu gihugu hagati birashoboka, mugabe ingwani irihe, ingwani iri mu Burundi ni uko mu vyerekeye kuvuza abenegihugu ntibiratomoka neza kugira tumenye uko byogenda, kuko kuvura kanseri cyangwa gupima bisaba uburyo, bisaba amafaranga. Ni ukuri nta muntu yobeshya ngo yopima abantu ku buntu, ntibyoshoboka kuko ibipimo umuntu akoresha bigurwa amafaranga, abakozi umuntu akoresha barahembwa, yaba uko dukora bisaba amafaranga. Bisaba rero yuko haba hariho ininganizo iyo mushinganje bamagara y'abantu itegura neza uko twokora. Twebwe iyo ninganizo hamwe yoboneka, navuge ikintu cyerekeye ababa mu bihugu byo hanze baramenyera ibyo bita amasiranse, uko abantu bivuza hamwe twebwe byo biba bihari, ntacyo bubuza yuko twoshikayo. Mugabo ubukwera bitaraboneka, bitaratunganywa neza, byo tugura gushikayo kuko nta abanyagihugu benshi, abenegihugu benshi bivuza Bujumbura kuko ariho hari abaganga b'abahinga, nabo kesha abaganga b'abahinga nibo dukorana.
murakoze cyane. Tukiri kuri ico kibazo nyene Dr. Indinganizo ku rugero ku rwego rwa leta ishobora kuba kumbure itarashika ntitubizi neza mitiwere none murayakira karata ya mitiwere yo kwivuza iyo murayakira mu kugira ibipimo iyo umuntu ayifise
ico kibazo baje bisa cyane gose twebwe twitangura nuko nabikubwiye nari njimva mu gihugu cy'u Faransa uko nabona uko abagwayi bivuza nari nzi ariko bizogenda mu Burundi wacu bwatsiko byagenze abantu bo muri mitiwere tuvuze mitiwere ivuza abakozi ba leta cyanke iyo twita ikarata ivuza abene igihugu twita mu gifaransa carte d'assurance maladie abo bose twarabashikiriye turababwira ibyo tuje gukora mugabo ntibarakumva neza niyo baza twebwe nta kibazo abakozi tuzobakira icyo nabonye ubu twakira benshi abamaze kuza mu kigo iwacu n'abantu bafise amamituweli icyo twita amamituweli prive amasiranse prive bo baramaze kubyumva imbere ya mituweli ya leta bo baraza kandi turakora nta kibazo
ni ukuvuga yuko iyo umuntu ari ku bitaro prive ibitaro byigenga akaba afise iyo assurance yigenga niho ashobora koroherwa cyane kuko umva biba birimo mu byo ashobora kuvugwa
twebwe nawe muri mitiwere ya leta novuga ko ku ruhande rw'iwacu nitwe tubangira ni uko abatwara ibyo bigo batigeze bemera kutugirana amasezerano n'ubu byemera twebwe nta kibazo tubiteguye kwakira abarwayi bwa tubafashe kuko n'abarundi natwe turabarundi mugabo nibaza yuko nkuko nabasiguriye indwara z'amakansere abarundi ntari bwazimenyere nibaza uko batoza barazimenyera niko bazokumva nkenerwa yuko abakozi babo abakozi ba leta cyangwa n'abakozi ba leta boza mu bigo iwacu tukabafasha kubapima kuko iyo umufise icyo yivuriza ko biratworohera cyane gose kandi biratuma ibipimo byiwe binyaruka
birumvikana nsezere ko bizokemuka kugira ngo abantu bashobore koroherwa mu buryo bivuza iyi ndwara ikomeye kandi idasanzwe. Reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi b'ishuri rya Amerika. Turafise Emmanuel Birusha Bagabo, turi kumwe.
Mwiriwe neza ishuri rya Amerika.
Amahoro.
Amahoro banywanyi banjye, iminsi myinshi muraho murakoma.
Turaho turashima. Namwe muherereye he mbega?
Muravugana na Birusha Bagabo Emmanuel, imperereye Musanze mu Rwanda. No, mbanje gushimira uwo mutumirwa Dr. Harimenshi Jean Marie. No, njyewe nkaba ndimo ndamubwira nti ikintu yatekereje cyo kuba yagaruka agashinga iyo laboratwari cyangwa se ibyo bitaro bishinzwe kurwanya kanseri mu Burundi ni igitekerezo cyiza ndetse n'igikorwa cy'ingirakamaro ku munyafurika wabashije kujya gushaka ubumenyi hanze akabugarura iwabo mu rugo. Nubwo nanjye nka Birusha Bagabo nkaba namubwira nti ndi umunyarwanda kandi abarundi ni abanywanyi bacu ni abavandimwe, ese mu Rwanda ho arahateganyiriza iki? Yaba hari uburyo naho ateganya ko azafungura ishami kugira ngo n'abanyarwanda natwe abashe kutwitaho, kuko iyo ndwara ndakeka ku isi yose turayirwaye, harimo benshi bagiye bazirwaye, harimo abantu benshi bavuga ati ntizikira cyangwa se n'uyirwaye bisaba gukata urugingo runaka. Nyuma yo kuza mu Rwanda nge namubazaga nti ese koko ko bavuga ngo kanseri ifashe we naho ku kaboko ngo iyo bagakase ngo kanseri irakira, byaba ari byo koko cyangwa se hari imiti watanga kanseri ikaba yakira? Murakoze cyane rwose, ijwi rya Amerika turabakunda hano mu Rwanda.
Manuel, turagushimiye cyane rwose kubandanya uba umunywanyi wo ku ijwi rya Amerika buri munsi. Turagushimiye cyane.
Yego, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika turabumva kandi mumeze kubabera ambasaderi mwiza, kuko abantu benshi hano tuba tubateze yombi turi kumva ikiganiro muri Isanga. Murakoze, murakarama, mudusurize no mu Dr. Harimenshi.
Urakoze cyane ambasaderi w'ijwi rya Amerika. Ni ukuvuga yuko ubwira bagenzi bawe bakaza barumviriza radio y'ijwi rya Amerika, ni byiza cyane. Hama Dr. rero urumva ko abanyoye b'ijwi rya Amerika, abanyagihugu mu Rwanda nabo nyene babona yuko byobabera kamaro. Buja Path igiye kumbure nk'ikigali kitwa Kigali Path, byumvira kwike.
Bo nibaza ko turaje mu gihugu cy'u Rwanda, amalaboratoire apima kanseri arahari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bobo barafite n'amahigwe bararose abanyamerika bari ni toyita abagira neza bari bitwa mu gifaransa mu cyongereza bayita partner in health mutwa mu kirundi n'abagenzi b'amagara barashifashije mu gushinga ikigo gipima kongera kavura kanseri abantu bita ibutaro ni bataka hazi muri icyo kigo barapima bakongera bakavura hanyuma ariko nakunda kubwira yuko twebwe laboratoire iwacu isanzwe ikorana n'amalaboratoire mu Faransa iyo hari ibipimo bigoye kuko gupima kanseri hari aho usanga bitoroshye turabizana mu Faransa tugakorana n'abagenzi turi kumwe tukabipima hariho rero umunyarwanda cyangwa umutanzaniya cyangwa umuki afite ikibazo igipimo kiwe yakizanye mu kigo cy'iwacu nta kibuza twobizana mu Bufaransa tugakorana n'abandi baganga bahari tukamuhereza inyishu ariko icyo nashaka kumwishyura nibaza yuko mu minsi iza bizahubwo bizofata yaba amalaboratoire cyangwa amalaboratoire yo mu Burundi nayo mu Rwanda kuko turavukanye tugashobora gukorera hamwe hari umuntu afite igipimo kigoye akagihereza uwundi kugira dushobore gutanga inyishu nziza ku murwayi ituma umurwayi avugwa neza nivyo byoroshye gusumbya kuvuga ngo twoja kujya mu Rwanda hasanzwe hariho abandi bantu bapima nkuko dukora mugabo byo babyiza mu minsi iza niyo imbibe zamara kuguruka abantu bakajya mu Rwanda bisanzuye yuko b'abanyarwanda n'abarundi twokorera hamwe mu gupima izo kanseri kuko biragoye rimwe rimwe hari indwara tuwe gupima z'ama kanseri zisaba ibigo byateye imbere hari ibyo turungika iyo muri Amerika hari ibyo turungika mu Bufaransa hari ibyo turungika abahinga bo mu Bubiligi dukorana kugira dukorane hariho rero nka mu Gifaransa tuvuga icyo bita ka difficile sinzi uko navuga hariho amakagwe yo gupima cyane rwose hariho bisaba yuko mukorana n'abantu bazobereye muri ubwo buhinga ntacyo buza yuko abarundi n'abanyarwanda twokorana hari tukabafasha kubyo bataba bashoboye ari ikibazo yabagije rero cyerekeye kuvuga kanseri nagenda musigure yuko nibaza ko abantu batari bake turafite ikibazo cya kanseri iyo tuvuze kanseri umenga ni indwara imwe nibyo nashaka ko abantu tubyumva ngo kanseri si indwara imwe kanseri igizwe n'ubwoko bwinshi hari ubwoko bwinshi kuko ahantu hose hari agahimba k'umubiri karashobora kuzamo kanseri kuva ku ino gushaka umushatsi mu maraso ahantu hose hari agahimba kagize umubiri w'umuntu karashobora kuzamo kanseri nicyo gituma rero ndashaka kumusigurira kugira byumve neza indwara za kanseri zivugwa kwinshi bivana n'aho iyo kanseri yazananye nego ndamusigurira ko nk'uko yabivuze ngo hariyo kanseri yo ku ruhu iyo ikiri hejuru cyane iyo bita kanseri inititi mu Gifaransa abari kanseri itarajya kure ufataho gahimba gatoya kuko umubiri aho nyine yafashe ukagakura ko umurwayi abakize hariho na kanseri byoroshye kuvura nakabakana kanseri zigoye kuvura bivana niyo kanseri yari iyo icyo kimwe naba ndabisigura iyo tufashe nk'indwara ya malariya hariho malariya usanga yoroshye kuvura novuga ko no mu bitaro bisanzwe ibyo twita mu gihugu cy'iwacu icyo bita amasante de sante bashobora kuyivura na malariya usanga ikomeye cyane rwose bisaba yuko umurwayi ajya mu bitaro byisumbuye nicyo kimwe n'amakanseri hariho kanseri zoroshye kuvura n'ibitaro bisanzwe zobivura hariho akabona kanseri zigoye zisaba ubuhinga nk'ungaha mu gihugu cy'ubufaransa aho turi hari icyo bita amasante specialize bazita les centres anticancéreux nibaza ko no muri amerika zirahari
murakoze cyane birumvikana ko kanseri ari indwara isaba ubuhinga buhanitse ubuhinga bwinshi cyane busaba abahinga batandukanye bakayihweza mu kuyipima reka twakire n'undi munywanyi w'ishuri rya amerika ku murongo wa telefone hama turagaruka mu gihugu cy'u Burundi twumve abashobora kwitura ikigo cyanyu n'abo mukorana reka mbanze nakire witwa manzi uraho neza
nireye neza
amahoro Manzi ikibazo cyangwa icyumviro ku ndwara ya kanseri ingene ipimwa n'ibindi byinshi
murakoze ya kanseri ni indwara iri kwiyongera cyane hano mu bihugu bigari kandi ugasanga no kuyivuza biri hejuru cyane cyane, bisaba kuba umuntu afite ubushobozi, ariko umuntu udafite ubushobozi akenshi ukunda gusanga imuhitana. Bene abazabo n'abadokiteri ba rubanda rugufiya ni iki baba bateganyiriza kuba babafasha? Ubuhe bufasha mbese baba bagirira ba rubanda rugufi badafite ubwo bushobozi bwo kuba bajya bisuzumisha mbere y'igihe, kuko akenshi usanga bidakoreshwa kuri inshuwarensi cyane cyane? Murakoze.
Murakoze cyane. Ndaza kugaruka kuri Dr. Harimenshi aze kwishyura ku kijyanye n'icyo abanyagihugu babafashamo, ariko ngaruke kwanza ku kibazo abajije Manzi cerekeye abashobora kwitura aya mavuriro ibitigine ngene bimeze. Ngarutse kuri Dr. Shami, mukorana n'ayahe mavuriro akenera gupimisha abagwayi babo mu Burundi? Ibitaro bimwe bimwe kumbura ababirimo ababyitura, mukorana n'ibihe kugira ngo bashobore kubitura namwe?
Mbere kwibaza byarajijwe, nashaka gusubira kandi kwibutsa aho dukorera kugira ngo abanyoni be kuhatwumviriza bamenye aho dukorera. Dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri komini Mukaza, dukorera muri kaya kitwa Kabonde, hama kwibara ryitwa Boulevard Japo ni mu Hotezi. Aho bashobora kuhadusanga igihe cose mu minsi y'imirimo, mu munsi wa gatandatu tuba tuhari, munsi igihe tuzahakorera kandi tukama dufise umushaka kubakira kugira ngo batunganirizwe. Hama ku kibazo rero mumbajije muti mukorana n'ibihe bitaro, dukorana n'ibitaro byose bitandukanye, yaba ibitaro vya leta vyegamiye leta canke vyegamiye abikorera utwabo, vyose turaronka ni kuri ibipimo batuzanira. Abamaze kumenya ivyo bipimo ko bikorwa, kandi bakaba bamaze kumenya yuko bifite ikimazi, yuko bishobora gukorwa kandi umuntu agaronka ubufasha bukwiye, bose baraduha ayo mashantiye tukayamiriza. Ariko cane cane turakorana n'ayo mazu canke n'ivyo bigo by'ibitaro bimaze kuba bitanguza igikorwa cyo kuvura. Abo rero abo turaheza tukabanka by'ukuri ibipimo bishimishije, baturindukira kugira ngo tubagarije turabe inyishu kugira bashobore guha ubufasha bwo kuvura abo barwayi.
None nk'umuntu Dr. yipfuza wenyine kuza, yarabwiwe ko afise kanseri ashobora kuza ku ivuriro ryanyu ku kigo canyu akavuga ati ni mu mpime, canke nawe bayiyeyo ko afise kanseri mushobora kumwakira?
Ego turamwakira cane, kuko hejuru yuko tuba dukoze ibikorwa vyo kwakira ivyo bipimo, turakorana n'ibikorwa vya consultation bitandukanye, consultation yo mu buryo rusangi na consultation spesialize y'abo baganga nk'abo badara indwara z'abadamu canke abo baraba bakora amaesama canke abahagenoge baca bafise mu kigo bashobora gufasha abo barwayi bafise bandikiye canke bagiye ati bino bipimo kirakenewe, bagahita rero bagakora ivyo prelevement speciale, nimba tutunyama nimba ari ayo maritide bakayatora, hama tugakora ivyo analise. Turabafise, baba bahari, ni ukuvuga ko umurwayi wese ashobora kutwitura ibyo bipimo byose bashoboye kubikora, tukayifasi n'abaganga bashoboye kubitora kugira ngo natwe duheze bakore abatekinisiye baze bakore iyo analise.
Murakoze cyane. Hama Dr. Harimenshi, umunywanyi w'ishwi rya Amerika yabajije niba abantu bato bato nabo nyene mushobora kugira icyo mubafashije. Twumvise yuko mituwere bidakunda cyane, hama kandi yuko bizimbye. Murafise uburyo rimwe na rimwe mukorera ku buntu, mupima ku buntu, umuntu muto muto mwumufasha nka gute? Muganga Harimenshi, muratwumva?
Ndabumva neza.
Yego.
Muratwumva namwe?
Yego.
Tuvuze abantu bato bato, jewe nibaza yuko ubu ari umuntu afise ikibazo akavuga ko ari ntawe nikora, twebwe nta kibazo turashaka kumwakira tukamufasha igipimo ciwe. Mugabo nk'uko nabikubwiye byogorana ko twopima abarundi bose ataca umuntu arishe, kuko ibikoresho byose dukoresha mu gupima biva hanze, mu Burundi wacu ntabyo dukora bibanze bigugwa amafaranga y'agaciro aya mafaranga tudakuboneka. Ndaguhaye akarorero no fata nk'igipimo dukoresha tuyita alcohol isanzwe kuko ni alcohol itabonetse ndushaho gukora kamwe kamaritiro atanu kagugwa amadolari 90 i Dar es Salaam. Urumva n'amafaranga atari make usize ko nuko ibyo bipimo dukoresha bishobora gupfa bipfuye bisaba yuko uzorondi muhinga dakwiye gukorera avuye hanze canke uzomurihira itike y'indege. Biragoye yuko wopima abarundi bose ku buntu mugabo ari umuntu umwe canke babiri bafite ikibazo twobakira tukabafasha mugabo sinobyemeza ngaha yuko abantu bose noshobora kwapima ku buntu kuko nota mpagarika.
Yego, birumvikana yuko mukeneye kuronka mu inyungu namwe kuko mwashizemo umutahe udasanzwe.
Mvuze inyungu novuga inyungu nyamukuru nuko abantu bapimwa tubandanya dukora tugakora kuko ibintu byo kuvura navuga yuko birimo ikiguzi ariko uwo muntu nomuhumuriza yuko tugize iminsi tuganira nabo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barabyumva neza yuko kuko bidashoboka yuko tuzovura kanseri tudashobora gupima. Nibaza yuko mu byo ariko barategura mu migambi kirategurwa mu minsi iza abantu bazoshobora gupima haba aba badafise uburyo cyangwa bafise uburyo. Nibaza yuko turi kumwe n'abafasha igihugu mu magara y'abantu tuzobishyikako mu minsi iza tugashyiraho neza ibintu bizotuma umugore wese yaba ufise uburyo n'utabufise ashobora gupima atangorane.
Nibyo koko mavuze neza yuko igikuru ari uko abantu bapimwa no kurondera uburyo bopimwa. None kuri ico nyene muganga, hari uburyo mwoba mumwegera uburyo ibiro byanyu bikora, mwoba mwegera abarundi baba mu mahanga kumbure bo muri diaspora canke n'abanyamahanga bo bafasha kugira ngo bashobore kurihira abantu bamwe bamwe batishoboye mu buryo nk'ubwo kugira ngo namwe mushobore gukora igikorwa canyu ariko nabo bantu bato bato bantaho nikora nabo nyene bashobora kuronka ubufasha buvuye hanze canke no mu gihugu hagati.
Icyo cyo cyabuze ni cyiza. Navuga ko indwara ya kanseri mu bihugu by'iwacu ari indwara itari imenyerewe, ni indwara abantu batitaho rwose, ariko nibaza ko itangura twashaka kuronka ibitigiri twereka abantu kuko burya biragoye kudakubwira umuntu n'umufasha atatuli kuramwereka. Twatangiye kwereka abantu yuko iyo ndwara ya kanseri mu bihugu byacu zihari kuko wasanga kenshi ibiharuro byerekana mu bihugu by'iwacu ari ibiharuro bakuye mu bihugu twegeranye atagiharuro na kimwe cyavuye mu gihugu iwacu. Rero ikigo cyacu ubu turamaze kuza turasohora ibiharuro. Ibyo biharuro tumaze gusohora hariho abatari bake bimaze gushikira kandi bakabona yuko iyo ndwara ari ikibazo. Nibaza ko nicyo kitona babwiye kuti mu minsi iza twokwizigira yuko bizogenda neza, haba muri diaspora canke abandi byari bigoye kuza gusaba ubufasha abantu atabitigira ufise mu izina by'abantu babikeneye. Ubu rero ko tuba turaronka ibyo bitigiri bizotuma dushobora gushikira abo bantu bari muri diaspora canke abo bandi bantu bose tukwiye tubereka ibitigiri mu izina ry'ingwara zihari mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone abandi banyonyi bishwe rya Amerika. Turafise Gakwavu, uraho neza?
Uraho neza, ijwi rya Amerika.
Turaho, turashima namwe.
Yego, nishimiye kuba mwongeye kunyakira.
Ni byiza cyane, kaze neza.
Murakoze. Ikibazo nagira ngo mumbarize muganga, ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu? Nihangari ntabwo arindi kuri radiyo ngo mbe nakurikiranye, ariko ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu urwaye kanseri? Ese nk'umuntu uri mu kindi gihugu biroroshye yuko yabagana bakamwakira? Ndagira ngo basobanurire aho
ngaho. Ego, urakoze cyane. Muganga hari menshi yavuze ati ari kure, kumbure nko kuri videwo murashobora kumwakira mukamubwira bimwe mu bimenyetso afise niba ari kanseri cyangwa atari kanseri.
Urakoze cyane madame Oriane. Ibintu bya kanseri mu isanzwe nashaka gusigurira abantu yuko bisaba abahinga benshi si umuntu umwe yovuga yuko yanonotse ya kanseri kanseri hariho ngombye kubasigurira mu majambo make bisaba yuko abantu benshi bakorana bisaba hariho umuganga icyo twita mu gifaransa bakinike urya muganga avura umurwayi iminsi yose hakaba uyu muganga apima abo twita abaradiyologe hakaba abaganga babaga hakaba twebwe dukora muri laboratoire hakaba abavuza imiti icyo twita abaonkologe hakaba n'abandi bagira icyo bita imwe bita guturira niko byita mu gifaransa byita radiotherapie mu bindi bihugu biteye imbere hakaba abagira icyo bita medicine nucléaire ni n'ubuhinga bwo kuvura hakaba n'abaganga usanga baranonosoye amakanseri mu miryango babita aba oncogeneticien abo bose mu isanzwe barakorana kugira bashike ku kintu kimwe biragoye rero kuvuga yuko ngo umurwayi uwo mubwira gute umurwayi ni umusaba yuko yoja kwivuza aho yahora yivuza hanyuma uwo muganga yamuvura iyo abonye akantu kamubakiye yitura abo bantu bose nakubwiye gushika yaho tuzobwira umurwayi ati urafite kanseri kuko twaba tutakubeshya yuko umuntu wese afite ikibyimba afite kanseri tuba tubeshye kuko
ariko kandi muganga hariho n'ibintu bimwe bimwe usanga byoroshe gutora kumbure nk'abakenyezi bafise amabere bashobora kuba bafise ari akantu k'akabuto karimo indani kenshi utwo tuntu bavuga yuko tuba tujanye na kanseri kandi bigasaba yuko bama bipimishije kugira ngo ibere ry'umukenyezi ryameri rifise amagara meza ahoho nako nyene nuko
ego urakoze cyane gose madame Oriane icyo ni kibazo cyiza kuri ivyo vyerekeye kanseri urumva aho tuba tugiye ku gihimba kimwe ni ikintu yitwa kanseri y'ibere kuri kanseri y'ibere nk'uko bivuze birasaba yuko umukenyezi yikorakora amabere akumva ko ata kantu gasanzwe katahari mugabo no jewe nobishyira nk'uko nabikubwiye hariho abakenyezi afise uburyo n'abakenyezi adafise uburyo ku mukenyezi afise uburyo mu bisanzwe hariho ibintu byanditswe bizwi nuko nka kanseri y'ibere ikunda kuboneka ku bakenyezi barenza imyaka 50 aho novuga muri rusange mugabo hariho icyo twita turavye uko umuntu yabayeho twotigwa ko kanseri y'ibere ni kanseri kenshi yo mu miryango rero iyo mu muryango iwanyu fata mama wawe yaragize iyo kanseri hari umukobwa amukomoka ko arafise sinova kari amahirwe yuko azogira iyo kanseri rero bisaba yuko uwo muntu bamukurikirana hakiri kare batarinda kurindira ya myaka 50 uwo muntu rero iwabo mu muryango iwabo hariyo abantu bafise nk'iyo kanseri bisakaza gukurikirana n'ingoga bisaba ko yipimisha n'abaganga b'abaganga bamuvura iminsi yose uwo muntu bamwitaho kugira bamenye yuko atazogira iyo kanseri akiri kare igihe tubona ko ndavuga ibyo byo kwikorakora amabere yuko ni ikintu cyiza mugabo mu bihugu bikuyatera imbere si ibyo bipima bashyira imbere ubagira imbere yuko umudamu afite imyaka 50 aza kwa muganga uko imyaka 3 yaciye bakamugirira icyo bita mamografi gapima babonye hariho akantu na gatoyi gateye ikintuzeye bakacaruka muri laboratwari tugapima nibyo rero nibaza ko mu minsi izaraswe mu gihugu iwacu tuzoba dushikako kuko ibyo bipimo nka bya mamografi i Bujumbura birahari abantu bafite iyo myaka bovyitura kugira iyo kanseri hari izoboneka hakiri kare
murakoze cyane reka twongere duhindukire kuri Dr. Mikaza Shami mu Burundi ku vyerekeye ibitigiri yadushikirije vy'abagwayi ba kanseri bagiye baribonekeza mu kigo canyu muganga mwatugiye ibitigiri bitandukanye kuva mu 2019 aho mutanguye kugeza uyu mwaka none mwihweje ivyo bitigiri muganga bigenda biduga kubera abagwayi bagiye baraba benshi mu gihugu mu vyihweza canke no kubera abantu bagiye baramenya ikigo canyu bagenda baracitura ibiro bitandukanye amavuriro atandukanye ibitaro bitandukanye bigenda birabitura byagenze gute
Mwakoze madama huyani kuchwa kibazo. Ego mkotu kwa huyani kuresi. Ibitigi mzaji idu uga. Iko ndi mzira yuko idu nishizi idu kibishoboka. Yashoboka yuko uvugwa wa yugenda mwa kinishi. Kandi yashoboka yuko ina wagenda wame ya yuko ashoa kuipi mshahani mwurondi. Na uwa wagenda waga vresi. Kuko kucha hosi. Kwa minikanisha. Kwa waga kibuja. Kwa ni mwudu mwara yuko mwufisa magara lepa. Iyo liwa za yuko ishoka neza chale yuko awa nukwa nga warundi na jenda wa minangati ikanje kuipi inerisha kundi zika nukawazo kumbona imeju kundi ikanje kurara yuko mwandi mkobili chani na komezo. Aliku kandi ni mkongu genda mwuga genshi kwa yuko mimi nituma ugongwa ibutandu kani kishu kwa kansera ila hali kanti inshirari shifu.
Makoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ko turavuga ibijyanye no gupima indwara ya kanseri mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ikigo cyatanguye mu 2019 gipima kanseri mu gihugu cy'u Burundi, ikigo Buja Path kiyobowe na Dr Jean-Marie Harimenshi akorera mu gihugu cy'u Faransa no mu gihugu cy'u Burundi mu byerekeye gupima kanseri. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Dr Mikaza Shami na wenyine akaba ari muganga jejwe gukurikiranira ibikorwa bya misi yose by'iryo vuriro ico kigo Buja Path. Turi kumwe kandi n'abanyonyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone bafise ibibazo, bafise ibyiyumviro kubijanye n'iyi ngwara. Turafise kandi rero twagira Yezu Marcel ku murongo. Twagira Yezu Marcel, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Yego murakoze cyane kandi nange ndabasuhuje.
Mahoro neza.
Mfite utubazo tubiri mbaza Dr. ndi Kigali mu Rwanda. Utubazo tubiri nshaka kubaza Jean-Marie. Ikibazo kimwe avuze ko kanseri y'amabere ishobora kuba nk'uruhererekane mu miryango, nkuko tuzi ko hari indwara abantu barwara zita uruhererekane mu miryango. None muri kanseri zose zibaho, yaba iyo kanseri y'abadamu y'amabere ariyo yonyine ishobora kuba uruhererekane mu miryango? Ikibazo cya kabiri, mu Rwanda cyangwa se n'ahandi hose wenda ku isi batangiye gutanga urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa bujuje imyaka 12, kandi hari izindi kanseri wenda zishobora kuba zabonerwa urukingo pari raporo n'uburyo ibice zifata usanga bidahabanye. Kuko kanseri y'inkondo y'umura ku bakobwa cyangwa abadamu igice ifata ni kimwe, kandi na kanseri ya prostate ku bagabo, kanseri y'igihaha, kanseri y'umwijima, izo nazo ni zifata ku gice kimwe. Ese bafatikanyije n'abandi banyabwenge hirya no hino ku isi, nta porogaramu wenda yo kuba bakora nk'izo nkingo zo baba baratangira uwo mushinga ngo habe hari icyerekezo cy'uko wenda mu myaka iza kanseri ya prostate ku bagabo ishobora kubonerwa urukingo, kanseri y'ibihaha na kanseri y'umwijima. Ikindi cya gatatu, kanseri y'amaraso hari uburyo ishobora kwirindwa, hari ibyo umuntu yakora kugira ngo umuntu ayirinde. Nubwo biba bitoroshye, deja na kanseri y'ibihaha umuntu ashobora kuyirinda. Ese nka kanseri ya prostate ku bagabo, njye niyo ngaruka yo kubera ko ndi umugabo, birumvikana. Kandi buri mugabo wese wari umukandida wo kurwara iyo kanseri, iyo nta kintu ni igice umuntu yakora kugira ngo nibura yaba yagerageje ubwirinzi bwayo. Kuko kanseri y'amaraso kuyirinda rwose hari uburyo, hari ibintu bizwi ushobora gukora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri. Ni ibihe bintu wakora ukaba uri mu nzira zo kwirinda kanseri ya prostate ku bagabo? Murakoze cyane.
Kaduhere ku kibazo cya mbere. Muganga Jean-Marie yabajije ati uruhererekane rwa kanseri wavuze y'amabere, hari izindi kanseri zifise ubwo buhererekane?
Murakoze cyane. Ego cyane gose, nibyo. Kanseri izwi niyo nakubwiye, kanseri mu ibere. Kuri iyo kanseri mu ibere tuje mu Gifaransa ni arajya gusoma, hari ikintu bayita mutation BRCA 1 et 2. Ni mutation iboneka ku turemangingo. Iyo umuntu rero afite iyo muri umuryango bafise iyo mutation,
ashobora kuba kanseri y'ibere cyangwa kanseri des ovaires cyangwa kanseri y'endometre ni kanseri nyinshi ngarutse hariho kanseri y'urura kanseri mu gifaransa bita colorectal iva ku kintu bita mu gifaransa bayita statue messi n'utuntu tugize umubiri wacu dutuma iyo turiko ntuzeye serire zacu ziguma zidahinduka iyo abantu bafite nk'iyo mutation bayita mutation emesi usanga bagira kanseri y'urura bakiri bato no mu Burundi ndamaze kubabona abana b'imyaka 20 bafite kanseri y'urura ari itari isanzwe rero ni umutigura yuko hariho na kanseri zo mu mutwe na kanseri zo ku rukoba abantu bita cyo mumaze kumva abantu bafite utubyimba ku mubiri cyo bita maladie de Kuzen iva kuri mutation bita NF1 na RTB1 na ma mutation usanga ari mu miryango atuma haduza amakanseri rero namubwiye si kanseri y'ibere gusa n'icyo cyo kibazo cyiwe ifite uruhererekane rw'imiryango hariyo amakanseri atari make aza muri ibyo yavuze ikibazo cyerekeye inkingo inkingo zirakomeye cyane rwose nibyo urukingo ya kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko rwaratanzwe mu Rwanda rwaratanzwe no mu Burundi rwaratanzwe no mu bindi bihugu mugabo naho rwatanzwe ntibibuze yuko umuntu yipimisha abarenga yipimisha yisuzumisha kuko urukingo ntirukingirwa na kwijana nashaka kumusigurira kandi yuko hariho tubuze kanseri y'umwijima kanseri mu diwacu tuyita igitigu kanseri y'igitigu hariho kanseri ziva kuri hepatite bayita hepatite virale B na C kuri hepatite virale B urukingo rurahari bisaba yuko abantu bari mu buganga abantu bari bakora ubuzi bazi ko bazohura cyane bashobora kugira ingwane y'amaraso baba abasirikare baba abavuzi bisaba yuko abo bantu boraba ko bikingiye kuko birafasha mugabo nka hepatite bita hepatite C gushika uyu munsi urukingo ntiruraboneka mugabo kiretse gusa ko hari imiti ivura iyo umuntu afise iyo hepatite C kenshi nibo bagira kanseri y'igitigu mugabo bisaba yuko umuntu bamukurikirana hakiri kare yavuze ikibazo gikomeye cyerekeye indwara ya prostate ku bashinganahe aravuga ati twoyirinda gute jewe nibaza ko mu bitabo soma iminsi yose ndabona icyo umuntu yokora kugira yayirinde mugabo bisaba gusa yuko ahubwo umuntu yipimisha hakiri kare ni indwara iyo yipimisha hakiri kare ivugwa kandi umuntu akazumara iminsi myinshi ayigendana ukadusanga uramaze imyaka 30 n'irengo yigendana igikenewe gusa nuko bayitora hakiri kare kubwira kuvugwa hakiri kare mu bitabo bitari bike biravugwa yuko abantu dufise urukoba rwirabura yuko iyo ndwara idukarira iza hakiri kare n'ibipimo byagizwe hiyo muri Amerika baraze urabizi Oriane icyo bita Benoît Américain n'abazungu barabonye cyane yuko abantu bagira intuzeye dufite uko bagwirabura twe iyo ndwara idukarira iza hakiri kare iza ku myaka 45 ku bantu ntuzeye ku bantu bafite uko bagwera iza ku myaka 50 rero icyo ni umusaba ahubwo ntacyo mbona yokora yo kwirinda mugabo bisaba kwipimisha hakiri kare kuva ku myaka 45 bakitura abaganga bagasaba kumupima murakoze
murakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwitwa German nawe nyene German urafise ikibazo
bazo mwirewe mwana mako mwaramutse ubundi
amahoro neza twebwe ni mwiriwe ubunye tugeze mu saa 5 hafi yo mu gitondo umunsi turawurembeje ikibazo cyangwa icyumviro kuri kanseri
abisobanurire
iminota itanu irimo kugenda ariko atubwire kanseri yo mu maraso y'uruhu n'iyo mu magufwa ahantu bitandukanira inzi iyo twavuga ngo inziza ni iyihe indi ni iyihe indi cyane twumva ngo hari kanseri mu maraso izo ku ruhu iz'amagufwa noneho nkongera nkamubaza ese n'ikindi yabwira amaleta muri zino East Africa abantu biga hanze bakaba babakumira kuba bazana imishinga nk'iyo ngiyo irambye cyangwa imishinga miremire ku buryo leta zarya zifasha abantu biga hanze ku buryo bagera kuri ibyo bintu nk'uko nawe yashinze ivuriro nk'iryo ngiryo bikasane n'abatworohereza yabwira ikirega ku buryo natwe yatworohereza harimo umuntu wiga hanze ugasanga kugira ngo azane umushinga mu gihugu birangiranye cyane.
Yego, urakoze cyane. Urakoze cyane Dr. Harimenshi, turiko turasozera ikiganiro. Ibyo bibazo bibiri yabajije ati kanseri ikomeye niyihe? Ndakeka nta kanseri nziza ibaho, ariko kanseri ikaze kurusha izindi ni izihe muzo yavuze, hama icekeye koroherezwa mwo kivuga kwiki nacyo nyine.
Arakoze cyane. Mu isanzwe icyo kibazo yabajije gisa n'ikibazo ubundi yabajije kanseri y'uruhu si imwe. Y'uruhu si imwe kuko uruhu rugizwe n'ibice byinshi hariho ibitubona muri kanseri z'uruhu. Hariho kanseri nk'iyo twita makarinoma epidermoide, ni kanseri zisanzwe. Hariho icyo twita melanoma. Nka melanoma ni kanseri y'uruhu novuga ko itameze neza, cyangwa icyo twita amasarcoma. Rero biragoye kuvuga ngo kanseri y'uruhu, nta kanseri y'uruhu ku ruhu. Uruhu rugizwe n'amakanseri menshi cyane rwose, hariho ayasanzwe n'ayadasanzwe. Nicyo kimwe no mu maraso, nomubwira ko hariho kanseri zo mu maraso zisanzwe, nk'icyo twita amalemfoma. Hariho icyo twita amalemfoma de bas grade, donc ni indwara zo mu maraso zivuga byoroshye. Hakaba n'ibyo bita amalesemi miyeroyide atoroshye kuvura. Biragoye rero gufata ko uvuga ngo kanseri yoroshye ni iyahe. Bivana n'umuntu, indwara iri ku muntu umwe. Nicyo gituma umwe wese uko yipimishije n'ibyo bamutoye uko bizogenda bivana n'ibyo bamutoye niko namwishyura. Hanyuma icyo yavuze ngo leta dufashe iki, ni ikibazo cyiza cyane rwose. Bisaba yuko amaleta yo mu bihugu by'iwacu batahura ubwa mbere yuko nibyo mu myaka iheze ibihugu byacu byarakoresheje amahera menshi mu kuvura indwara zandukira, zaba za sida, zaba za malariya. Mugabo ibyo turiko turabona mw'ino minsi n'ibyandikwa mu bitabo biraboneka neza yuko mu minsi iza, haba mu bihugu byo ku isi, haba muri Afurika no ku isi yose, izi ndwara zo bita maladi kronike no transmisible, izi ndwara zimara igihe kirekire, ziriko zirafata igihe kinini, ziriko zirafata intera nini. Bisaba yuko rero amaleta yitunganya ukundi, yitunganya ukundi mu gutegura imigambi n'abo bantu ntibabibagire. Mu kutabibagira nuko nk'uko nabivuze jewe, indwara ya kanseri ni indwara isaba uburyo bwinshi kwivuza. Ni indwara ndabye nko mu gihugu iwacu cy'u Burundi, ndaza imiryango itari mike usanga umuntu yarakoze imyaka 30 ngabo ugasanga ahereje kugurisha inzu yaguze yakoreye akiri muto kugira ajye kuyivuza. Ibyo rero kugira bihave bisaba gute? Bisaba yuko mu mapolitike tugira mu bihugu by'iwacu tugira politiki ituma n'abo bantu bashobora kwivuza batagurishije utwo yarondeye imyaka yiwe yose y'ubuzima.
Urakoze cyane. Ego,
umuntu agiye kwivuza asize umuryango wose yawo ugeje atana kimwe awusigaranye kuko amapolitike yacu twategura tutabyisizemo.
Ego, murakoze cyane. Akanya katubanye gake cyane, reka tube nk'abasozera hamampe akajambo kanyuma na Dr. Mikaza i Bujumbura mu Burundi, amasegonda make tusozera ikiganiro. Urakoze cyane.
Morial tuhibuja abantu bose kuza kwipimisha yuko indwara ya kanseri ipimwe kare, hariho n'amashansi, hariho n'ibyizigo byinshi yuko ishobora gukira.
Murakoze cyane. Murakoze cyane gose Dr. Jean-Marie Harimenshi ingaho mu Bufaransa ukongera ukanakorera no mu Burundi kuri Buja Path. Turakushimiye cyane nawe Dr. Mikaza Shami umwafashe kanyo kanyo kuko tuganiriza byinshi byerekeye gupima kanseri. Mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka ndabashimiye mwese.